mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Muri kumwe na Oriane itanga ishaka muri studio gatanu kuri no tariki indwi z'ukwezi kwa munani. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri Facebook Live, adresi yacu ni VOA Radio yacu. Kaze mu biganiro byo kuri no saha.
Umukoresha tutegeka yuko imbere yo atanga kazi ko ategerezwa kuba afise imoto y'akazi, kandi iyo moto yotegerejwe gutangwa na limitere, ariko umukozi ni wayironderera biceye kubiri n'amasezerano twagiraniye muri kontra.
Uwo ni umwe mu bakozi b'ishyirahamwe Vietel bavuga ko uyu mukoresha atubahiriza amategeko y'akazi mu kwirukana bamwe hagaha akazi abandi, kandi abirukanye atamakosa bagirizwa. Iyo nkuru hamwe niyerekeye ubumenyi bw'abanyeshuri muri kaminuza ya Burundi buvugwa ko butera bugabanuka n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini. Twazibateguriye ikaze mwese. Duhere mu Burundi, abakozi b'ishyirahamwe Vietel batonze ku mirimo mu mwambaro wirabura kugira berekane akababaro ku mukoresha wabo. Aba bakozi bavuga ko uyu mukoresha atubahiriza amategeko y'akazi mu kwirukana bamwe hagaha akazi abandi, kandi abirukanywe atamakosa bagize. Basaba ko butunganirizwa abakwiye bagahabwa amasezerano y'akazi n'ibindi buryo bagenewe. Umugenzi wacu Raymond Zimana aratubwira ibindi kuri inkuru.
Nta tegeko na rimwe twarenze, twambaye gusa umwambaro wirabura, ahandi tuca tuja mu kazi.
Barenga ijana mu mwambaro w'impuzu zirabura bose batonze ku buyobozi bukuru bw'iryo shyirahamwe ry'abasirikare bo mu gihugu cya Vietnam risanzwe rikorera ku izina ry'ubudandaji mu Burundi Limited. Aba bakozi bemeza ko bashaze kwerekana ko badashima ingene umukoresha wabo abarenganya mu kutubahiriza amategeko ku bijanye no guha amasezerano abakozi, ibijanye n'iminsi y'akaruhuko n'utundi turusho abakozi bari bagenewe. Uyu ahagarara kwirukanwa ry'abakozi ataco bagirizwa.
Kwirukana umukozi amaze kurenovera kontra inshuro zibiri zose, uwo mukozi ageraje muri kontra adire indeterminé, umukoresha aca mwirukana. Amwirukanye arashobora kumuhamagara nk'inyuma y'indwi imwe akacamubwira ngo garuka, ucufata ko tutigeze dukorana, ucuba umustagere muri ya poste yawe nyene wari wokifite mu myaka ine, canke naho akaca areka kuguhamagara akaca ahamagara abandi akabita abastagere muri iyo poste yawe.
Ikindi kibabaza abo bakozi nuko ubu batumwe ibikoresho bagasabwa kubyizanira, kandi bategerezwa kubihabwa n'abakoresha babo.
Umukoresha tutegeka yuko imbere yo atanga akazi cyane kubari ku kazi bivanye n'ubuzi bakora nk'ibijanye n'ubudandaji, ibijanye no kuja kuraba aho bashinze amantene, ko ategerezwa kuba afise imoto y'akazi, kandi iyo moto yotegerejwe gutangwa na limitere, ariko umukozi ni wayironderera biciye kubera n'akazi biciye kubiri n'amasezerano twagiraniye muri kontra, kuko muri kontra handitse yuko ari wategerezwa kuduha ibikoresho by'akazi.
Aba bakozi bavuga ko badatahura igituma birukanwa kuko iryo shyirahamwe atangorane z'uburyo rifise, mu gihe bemeza ko naho bamwe birukanwa abandi bashasha batabahabwa akazi muri iryo shyirahamwe.
Ntibiziguritse ukuntu umukoresha ashobora kuba ariko yirukana abakozi atinya kubaha ama contrat adire indeterminé, mugabo ariko amemta ariko aragira iyindi a video recrutement y'abakozi. Aba bakozi atasha bagirije, kandi turavye muri evaluation abo bakozi atangoreye nimwe bafitaniye n'umukoresha.
Umuyobozi w'iryo shyirahamwe ntiyashimye kwakira abamenyesha makuru, ariko inkuru twakuyeho muri iryo shyirahamwe nuko Nguyen Hun Tan yaciye akoresha inama abakozi bose b'iryo shyirahamwe mu gihugu cyose ku buhinga bwa none video conference mu Gifaransa, mu gihe abakozi b'iryo shyirahamwe bemeza ko bituye ubugenduzi bw'akazi, kandi ubwo bugenduzi bukaba bwasabye iryo shyirahamwe kuraba ikibazo kijanye n'amasezerano y'abakozi. Nk'uko zimwe mu nyandiko ubwo bugenduzi bwandikiye ubuyobozi bw'iryo shyirahamwe ryo gutuma tumanako zibyemeza. Amategeko y'akazi mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko umukozi ahawe amasezerano y'akazi ku nshuro ya kabiri atera umukono mu kiringo kanaka, ubugira gatatu acahabwa amasezerano y'akazi burundu. contrat indéterminé mu rurimi rw'Igifaransa kiretse mu gisagara cha Bujumbura eka n'abakozi b'iryo shyirahamwe mu ntara zitandukanye z'igihugu batonze bambaye uyo mwambaro w'ibaragirabura. Ishyirahamwe Vietere ryatanguye ibikorwa mu mwaka wa 2014. Inkuru ziva mu bakozi b'iryo shyirahamwe zemeza ko kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi k'umunani 2018 amaze kwirukanwa abakozi 63. Abo bakozi bakemeza ko inkuru bafise zemeza ko kuva muri kuno kwezi gushika mu kwa 12 abakozi bazoba barangije ikiringo c'amasezerano yabo bazoca birukanwa, abo nabo bakaba bangana n'104. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 25 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Amakuru arabandanya. Tukiri mu Burundi, bumenyi bw'abanyeshure ba kaminuza butera bugabanuka na cane cane mu vyigwa vy'indimi. Ivyo biremezwa na bamwe mu bigisha ba kaminuza barongoye amashirahamwe akurikiranira hafi ivy'indero. Ivyo babishikirije kuri uno wa kabiri igenekerezo ry'indwi kwezi k'umunani, umunsi mpuzamakungu wahariwe indero. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ubwo bumenyi bwagabanutse kuri abo banyeshuri ba kaminuza ni cyane cyane mu bijyanye no kuvuga ururimi rw'Igifaransa n'izindi ndimi. Umwigisha wa kaminuza y'i Burundi Dr André Nduwimana anarongoye igisata cya IPEA gitanga ubuhinga bwo kwigisha, atanga bimwe mu bituma ubumenyi bugabanuka kuri abo banyeshuri ba kaminuza.
Ubu hariho amalise komino atagira igitabo na kimwe, ugazosanga umunyeshuri arahejeje lise kominale adasomye n'igitabo na kimwe. Biragoye rero umuntu atigeze ategugwa kugira ngo aje muri biblioteke arondere ubumenyi ku buryo ageze muri kaminuza ariho yoca bitangurira. Nuko usanga twakira n'abanyeshuri benshi cyane, bigatuma kwirikirana umwumwe kuri umwumwe bigorana. Hariho n'ikindi nibaza gituma ubumenyi bw'abanyeshuri busubira inyuma, benshi baba hanze n'abataba hanze, ugasanga bari mu cumba ari 4-5, ugasanga koko ntibafise ibikwiye kugira yiteho neza icamuzanye.
Iyo mvugo nitandukanye niyo mwishirahamwe bafashe bige rikurikirendera hafi indero mu Burundi. Yohani Samandari arirongoye akavuga ko ibintu bitera byonyuka bene umurango babona, nabo nyene atanga tumwe mu tororero avuga ko tuzingamitse indero mu Burundi.
Novuga yuko hariho agahazi, hariho intambamye zitari nke, ayo mashuri naho yubakwa aguma ari make kubera igitigiri cy'abana biga cyarabaye kinini cyane. Aho usanga mu ishuri harimo abana barenga 150, muca mwumva yuko ari igitigiri kinini cyane. Aho usanga hari ubukene bw'abigisha, ugasanga n'abigisha bahari kumbure ntibafise ubumenyi bukwiye. Tufatiye ku nyigisho ziriko ziratangwa ubu reforme nshasha, ugasanga abigisha ntibavyize kwigisha igiswahili, ugasanga umwigisha ntacyo yize ariko urumva biri mu byo bigisha. Izo ni intambamyi novuga ziriho mu gisata cy'indero. Mbere ufatiye kuri ibyo by'abanyeshuri benshi mu ishuri, ucusanga n'umwigisha atabakurikirana neza, ugacusanga n'ubumenyi rero abo banyeshuri baronka n'ubumenyi budakwiye, kuko naha aduga naha amenya ntabafise ubumenyi bukwiye kuko umwigisha ntiyashobora kumukurikirana neza nk'umwigisha koko.
Umwigisha wa kaminuza Dr. André Nduimana anarongoye igisata cha IPEA afise icyo asaba abegwa n'igisata c'indero n'abanyeshuri ubwabo kugira ubumenyi bugarukirwe mu Burundi.
Hari ibintu byinshi bishobora gukogwa, jewe ndabibona mu mice itatu. Muce wa mbere mu bisata by'indero barashobora gushiraho amategeko ku buryo guhera hasi muri primaire akanovera k'indero bakagarukira. Ikindi nacho nuko mu mashuri bogerageza gushiraho ibitabo bagakundisha abanyeshuri gusoma. Abarimo kuri kaminuza natwe nyine turakwiye kwikebuka. Tugaha ibikogwa abanyeshuri bibatuma baja muri za biblioteke kurondera. Hanyuma ivyo bikogwa tukabikwirikirana. Abanyeshuri nabo bakikubita gashi bakamenya neza yuko ubuzima turimwo atari ubuzima bw'amadiplome. Mugaba rubuzima bw'ubumenyi aha mu Burundi baguma bakoresha ibibazo mu gutanga kazi muri East African Community kugira batanga kazi batanga ibibazo. Urumva burya ufise diplome atabumenyi ufise ushobora kuyererana ugasanga nica gikaratasi batekera mwifu mu masoko.
Ijwi rya America n'iryashoboye kuronka abo mushikiranganje bw'indero buterwa kamo kugira abagira ico yivuze ko ico byavuye ko nkuko twabwiwe n'abashoboye kutwitaba nuko kuri no genekerezo yandwi ukwezi kwa munani ariho hatanguzwa kugwe gihugu ikorwa gikibazo ca leta. Ico naco gihe uburenganzira abarangije amashuri yisumbuye kuja muri kaminuza. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo, nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Amakuru arabandanya. Mu ntumbero yo kugabanya ubushomeri no kukabura ubushakashatsi mu gwaruka, ikigo cigisha uburenzi n'ubworozi mu Mutwenzi muri komine ya Kirundo kiriko kirigisha abanyeshure bahejeje amashure gukora ibikoresho bivyaza umuyaga nkuba, imishwarara y'izuba. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Gushika uno munsi ibati rihingura imishwarara y'izuba mu muyaga nkuba rizwi ku izina rya plaque solaire mu rurimi rw'igifaransa riva mu bindi bihugu. Amabati nkabe ya mbere yiteranirijwe n'abarundi aramaze kuboneka mu ntara ya Kirundo. Ugwaruka gwarangije amashuri rubura akazi gwateranije ayo mabati gwigishijwe ubwo buhinga n'ikigo cigisha urimi n'ubworozi ca Mutwenzi. Ni kigo kiri muri komine n'intara ya Kirundo. Uyu aratubwira uko babishitseko.
Pakisore ikuntu twayikoze, ndavuga twayikoze ku buryo batanguriye ko abandi gukora, kuko uravye ukuntu abandi bakora, bakoresha amarobo, bakoresha ubuhinga butembere kuruta. Mugabo twe twaziteranya n'amaboko n'iminwe, tugatora ibikoresho bikeneye guteranya n'iminwe, tugatora ikindi gikoresho deje kubiteranya kiba gufatanya kigafatanya ibiyo n'ibyita amaserire kugira ngo ikisohoka yose ifatanye neza, twatundi twose baterateranya tumeze neza.
Naho hari agahaze kuri ayo maparake biteranirije, uyu yemeza ko hari icyo asumvya ayava hanze.
Ibikoresho bya mbere twarose nibyo twe twarose umuzungu yavuye hanze, niwe yaduhaye amamateriye twakoresheje mu ntango, kandi n'ubu niwe numva ngashaka kuduha izindi zo kujya twa miliyoni turaye ko twakora praxolere ego ziri ku isoko nk'izabandi. Turabishoboye kubera izo twakoze ego ntizifite ubuhinga nk'uburi nk'ubwo izindi ziri ku isoko, ariko zikora gusumba mbere na ziya ziri isoko kubera turafite ibyuma bizipima, uzipimye ukacipima n'iri ku isoko ubonye zikogwa n'abashinwa. Twe dufise ubuhinga dukoresha butuma ukora praxore ifite ubuhinga busumba iziri ku isoko uno munsi.
Ikigo cy'abahaye ubwo buhinga cyegukira Diyosezi Katolika ya Muyinga cyatanguye cyigisha abatashoboye kubandanya amashure kurima no korora kijyambere. Patiri Gira Rodo Ngendahayo akirongoye avuga ko vyabaye ngombwa ko biyumvira ikibazo cyo gwaruka ruheza amashuri ntirubona kazi. Ihangiro ry'ivyo vyigwa ni ugufasha ubwo gwaruka gushika ku ntambwe yo gutora ibintu bishasha abandi bahinga batarashika ko izo bita découverte mu gifaransa
iyo no bavuga nti ni nyuka twadushaka yuko ibakura mu gashomeri barimo ishobora gucimuha ikintu abantu bakeneye ubwo nyene bagaca bagira bagaca baronka kibunganira kuko benshi usanga afizo mapuro z'umutsindo mu muyaga nkuba mu bundi buhinga bw'ibyuma n'ibindi mugabo kuvyo kuri hashoka ronka kazi kuko kensha araho biga ibintu by'amajambo ibintu by'ibintu byo kukibaho gusa bakabimenya mu bwenge mugabo libatabonya ibineza ibintu abantu bakeneye ubwo nyene ngo babishire mu ngiro kugira abantu bace babagurira kuko biza bikura ingorane bari bafise ikindi nacyo dushimikira ko novuga ni nk'ikirwa gishasha no kubigisha ukuntu kubakaburira ubwenge kugira ngo bashobore kubona inzira bashobora gucamwo kugira ngo batore bishasha bitari bwatorwe novuga nti kandi bishobora gufasha
iyo gwaruka ruhawe ubuhinga nk'ubwo rukunze gushikiriza ibibazo by'imitaha yo gutangura kwiyungunganya ikigo kiriko kirabakurikirana kiramaze gutegekanya inyene ikizo baherekeza
nuko dutegekanya ko baca bashira baza mu makoperative biroroshe rero yuko dushobora kuba mu gihe bari hamwe ari mu rwibo abantu 10-20 yuko umuntu ashobora no kubaronderera intererano akabaha icuma gifyatura arya modire photovoltaïque cyanke abaha sinzi akamashini gakora iki n'iki hanyuma rero bakabandanya bo nyene bagira bakorera hamwe kugira ngo baronke inyungu rusange bazisangire hamwe kuko ari umwe akagenda ntazoronka ibyo bikoresho ariko bari hamwe bazoshora kubandanya nico twiyumvire kugira ngo bishobore kubandana
muri ubwo rugendo rwo gushikana ubwo gwaruka ku buhinga bwo kwihingurira ibati rihingura umuyaga nkuba mu mishwarara y'izuba rimeze neza ikigo cya Mutwenzi cyakira abarangije amashuri yisumbuye yigisha iby'umuyaga nkuba mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco ndarurinze kuri iyo nkuru Dambisa Moyo umunyazambiakazi yanonosoye ivyerekeye ubutunzi yanditse ibitabo bitari bike harimwo igitabo gikomeye kivuga ku ngaruka z'imfashanyo z'abanyamahanga mu karere ka Afrika Dead Aid ya gitabo cyasohotse mu mwaka w'2009 avuga ko mu kiringo cy'imyaka 50 irangiye imfashanyo z'amafaranga ajejwe iterambere mu karere ka Afrika arenga imiliyaridi igihumbi zahawe karere ka Afrika zitanzwe n'ibihugu bitunze kubwa Dambisa Moyo imfashanyo zahawe akarere ka Afrika nta kamaro zagiriye abanyafrika ahubwo zatumye ibintu bimera nabi kurusha mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Gamaliel Ndaruzaniye yahoze ari ambasaderi w'u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hakongera akaba yigeze kuba ajejwe imfashanyo y'ibanki y'isi yose yari agenewe igisata c'indero mu Burundi ari New York muri aka kanya ubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Faustin Ndikumana ayoboye ishyirahamwe Parsem mu Burundi rikaba rijejwe gukangurira Abarundi guhindura inyifato n'ingendo kugira bashike ku iterambere rirama baganire kuri iki kibazo baravuga kungene babona ivyumviro vya Damisa Dambisa Mboyo Faustin Ndikumana niwe atangura yishura
ni mwakoze ico gitabo cyo nena naronse akaje kukibona kera no kugicisha kwigisha kugisoma kabisa ni harakiye ni miti dae cyamaze iminsi haya manena kibo ndaraba na je bizo nkoreramwo ko ivyo ndabikoreramwo cyane kandi ndabiyiheza hari byo mbona tudashobora kuhuza kuko kandi byumvikana mwecho nagira mvuge no kugira mbigira abarundi cyangwa ariko aratwumviriza arukibutsa gatoyi ivyerekeye izo nyifashanyo ngene vyaje burya izo nyifashanyo vyaje na cyane cyane intambara y'isi yose iheze yagere mondiali ya kabiri yari atwaye abantu benshi na bomagura ibintu buraya iragiriki niho rero intambara iheze babonye bati ibyo ari byo byose ubukene bugumye ku isi hashobora kwaduka intambara bakarabi umwe byasubina bya bomaguri tuburusi y'ubushinwa bambo bufaransi ki barabona kabisa yuko iti yasubina niho rero hatangura kuza bijya bigega ro mpuza amafungo gitoko byo rwanya ubukene no gusubiza ibihugu byari byagize ingwane mu ntuze mu by'intambara ari banki mondiale nimba ngo fomo ne tete banki nkuru y'isi yose hanyuma rero muri ko hacaba n'ikintu bita plan marshall ningene ibanki cyo gihe bace bagira ingene bufasha uburaya gusubira kubyuka bamarashara abantu benshi barayizi yuko zabaye nk'imfashanyo zabaye nka finansima yo kugira uburaya busubire bubyuke ico gihe yati abantu bita declaration universelle des droits de l'homme mu 1998 imaze kuba rero nta cyatangura kuvuga ibintu bati done ko declaration universelle des droits de l'homme ivuga yuko le droit de peuple disposer de même nuko vuga yuko hari ibintu byari bikiri mu bukoloni bavuga ati bendo turi ihugura ryose kizaba mu bukoloni mugabo rero biza mu bukoloni hari cyo bita pacte coloniale mu bihugu bikiri mu bukoloni yari migendanire hagati y'igihugu kiri koronize donc gi cyo muri koloni n'igihugu kigitwara nko Burundi tuvuge n'Ububiligi cyangwa Ubufaransa na Cote d'Ivoire cyangwa yari pacte ituma bijya bihugu byarondira gaza gukomeza ibindi byagiye kurondira ibintu bya matière première hirya no hino mu Buhindi muri Afrika kugira bagakomeza amahinguriro yabo byatangwe kuza kubera haje kuri King Devolution Industrielle i Buraya muri mu kigero cya 19 barundira rero ko bari maze gutera imbere mu by'amahinguriro cyane buraya mbwa bagasanga barakeneye makire premier hirya no hino bati batangura gukwira isi rero ya conference de Berere yaba bakwira isi barundira amamakire premier hirya no hino nuko barasitira ibihugu bya Afrika ugasanga imigendanire ituma bavuga bati igihugu tugiyemo gukoroniza kiturunyikira makire premier natwe twagiha ibyo twahinguye bica bya mukombere ugasanga la koloni ugasanga ifite umukiri umwe ucyo gihe ushigitwara nico kikiha amatere premier nico gitwara amatere premier ibyo by'ubutare n'ibindi n'amakawa bizatumba n'amaprodisi hanyuma rero baravuga ati naho independence je rero hari ikintu rero kitahindutse independence politiki kiraza mugabo ya migenderanire yo kuvuga ko barundira amatere premier ha handi kandi barundika prodisi ni yari ikigumo imeze kwa kundi kandi Afrika itari bwaro nk'ubuhinga bwo gutangura gukora guhingura ibintu byabo bakavuga ati ngo de toutes les façons il faut qu'ibihugu byikukirane
kuri iyo mfashanyo unyarutse mu majambo make
kuko no kugira abantu bumve hanyuma rero Afrika rero kenshi niko bati bakora kuri psychologie y'umunyafrika kubera dukunda ibintu nyene dorigs kuko twamaze guhindura imico izo modoka nitwe tuzishaka izo modoka nziza amasaje mugabo tutabihingu amaca dusubata basanga muri migendanire rero ibihugu biratunga cyane by'iburaya byarutse amamateri tumwe ugaciro gatuye niho rero haza debatize ibyo byose rero ayo mafimire y'inyungu nyinshi ibihugu bituze ni kubisarika ntatangura kuvuga rero iby'imfashanyo leta none ko hari ibihugu bikenye ibyo bizosubizwa n'umuragute ko mu bihaka igiciro bitoma amateri premier kandi byo mugurije mukabitwara kubigurisha ku mafaranga menshi niho rero hata tumuhubwe n'ibyo byo by'imfashanyo bavuga ati hobo ni ku buryo gute kugira ibihugu bitera imbere imfashanyo ni ngene kisigurwa bwari uburyo rero bw'ibyo bihugu bikeshi bikenye muri azi kwatanga ubwitsi bya tiers monde byo kugira ngo biraruka amahera amafinansi babikeneye gukora ibintu bavuga ati imfashanyo rero yabari nk'amahera baguhaye ugasanga ntuyasubiza cyane ugasubiza igice cyayo cyane bayaguhaye bakamara umwanya munini utaratangura kuyishyira kugira ubanze yakoreshe cyane uyaronse ukayariha umwanya muremure witonze cyane ku nyungu nto y'itode terebonise cyangwa atanyungu n'imwe niho rero ibihugu rero muri za 1980 rero wasanga biri kubirakanya imfashanyo bamefitora ayo mahirwe
yego ufatiye aho bigeze ibintu ubu iyo mfashanyo ubona imeze gute ufatiye ku byo dambisa yavuze yego nuko kugira tubigire interactive turonka karyo ko kubandana
izungurane bitabisanga byagize intwari itabereye byinshi basanga habaye ubutunzi bwinshi mu babiturongoye muri agenti smile ifite avuga ngo bazaravuga ngo amatungo yabamo butu yabambukaza hirya no hino bati bavuga ati none izo fashanyo zigenda ko ariko zirahindura ubukene ni kubera ingene ibihugu biri kubitunganya mu nyuma baravuga ati ubu rero hataza zimwe za porogaramu ndagize masitirere bati banza muhagarike turayifashanya icikora ikinyene bigenda mu nyuma rero hasa haraza icyo bita declaration de Paris mu 2005 iyo declaration de Paris 2005 yaciye inama yahuje ibihugu byose byo ku isi n'u Burundi bwarimo n'ibihugu bifasha byose baravuga bati none imfashanyo itangwa yoba efikase gute yubwira iki kifite ko gute hacaba ari amasezerano mpuzamakungu n'ubu bazwi cyane bita declaration de Paris ni ukuvuga amasezerano y'i Paris yagiye gushimangirwa muri aka muri Ghana niyo yaciye atomura ati ubu rero ifashanyo kugira bigende neza yuhagarara ku bintu bitanu hariho ubwambe nibyo rero bita ko bihari ubu bavuga bati ibihugu bikenye iya mbere principe ya mbere bayita appropriation ni ukuvuga ibihugu bikenye biritegurira imigambi iterambere igene biyibona ni haba cyo gatibata igihugu byaratsa amahera menshi mugabo bitashitse ku kubangiro uko haro ni bihugu byinshi byatibiza no mu ndyane za politiki kiva muri independence byo muri Afrika byinshi n'ibyo amagere civile kubera iki abari basubiye abazungu basanga hacaje n'ibyo amaregionalisme muri Afrika ugasanga abategetsi bagiye ku butegetsi bashobora kuba biyegereza umuryango wabo bagakumira abandi
rekana ngomba mpihe ijambo umutomire wacu nawe Gamaliel ndaruzaniye mwara jejwe imfashanyo y'ibanki isi yose yagenewe igisata cindero mu Burundi ku bwanyu ivyumviro vya Dambisa Moyo kubijanye niyo mfashanyo amareta ku mareta avuga ko atacho yafashije mu myaka 50 irangiye muri Afrika avuga ko miliyaridi igihumbi yaje muri Afrika muri ubwo buryo ariko uravye ubuzima bw'abanyagihugu butisununuye mu bivuga kwi
mwarakoze kuntumira Mbramba bari ati nasomye cyo gitabo mugabo numvise ntamake mushantahe aje kuvuga yaronse ariko nagira ngaruke kuri icyo cyumviro ahera ku bukene turimo niyo fashanyo twaronse kandi sinzi ko ari fashanyo ndagaruka kuri icyo kibazo kuva mu myaka 50 no kuvuga yacanitse mu 2009 no kuvuga no kuva 1959 gushika 2009 imyaka 50 ni fashanyo yo Afrika yo bararonse kuva yikukira gushika mu 2009 ubu turi muri 2018 no kuvuga hacye imyaka 60 yose ayo mafaranga sikirenga ni yabahawe Afrika yose Afrika mu 2014 kuvuga ko kime cyaronse igiciro amahera angana n'ayikindi yucose kiba cyaronse amahera adashika miliyoni amajana abiri muri iyo myaka 50 miliyoni amajana abiri y'amadolari yashika murumva si menshi cyane rwose ariko ntiyari make kuko niyo twatugejeje uburyo gukoresha amafaranga kumbure ndazi Burundi watu byo mbona nari mu ishuri nari umwana ntanguye ishuri ibyakurikiye independence twahora twagwa n'ababirigi bakatwigisha bahembwa n'icyo gihugu ariko tugiye mu kwikukira twabaye igihugu kikukiye dufashanya n'ububirigi ariko amashuri yaguma yigishwa n'abazungu banki zaguma zikoreshwa na banki nkuru yatwagwa n'abazungu ntabakaze twari dukize twareze iyo myaka twarigishije abatari bake turaronka n'abantu mbere ubu muri ino myaka bakorera abandi mu bindi bihugu twe twarakoreye nani narakoreye onu mu bindi bihugu hariho abarundi benshi rero bakorera mu isi yose ubu muri iyo myaka 50 twigishije turaja gufasha ahandi natwe sinibaza yuko twahonze haba namba na gatoyi kumbure ntitwungutse iterambere rifatika mu gihugu tubona ariko dufashe nk'i Burundi ajya amashuri mubona yubatswe muri icyo gihe
reka tuze gatoyi ku mirongo ya telefone dufite Desire uratwumva
yego ndabumva
yego uhamagaye urihe
ndi Bujumbura i Burundi
yego ufise ikibazo cyangwa icyumviro
yego byose biratanga ndambe ndabashimira ko mwashoboye gutunga ikiganiro anini gishimike kuri zifashanyo zageze umwanditsi yavuze zageze habwa Afrika nagomba mbaze abashoboye gusoma icyo gitabo Eda babona yo bayanditse intamba nzabaye he kugira ngo izo mfasha zazigenewe abanyafrika nizibashikeho cyane ngo Afrika itere imbere
murakoze
ndacabandanya hanyuma mbega ubundi bwo bwo izo ntamba myazimaze kuzibona yanditse biki ku byo kugwa kugira ngo yabonetse mfashanyo zitangwa maze zishikiraho zagenewe hanyuma rero garutse muri make muri Afrika intamba zituma imfashanyo zihari je uko ndabibona zida kure donge zidashikira abo zagenewe no bari uburongozi muri Afrika ko turamenye kuna abatwari bose wa Afrika iyo bashitse ku butegetsi nubwo babivuga usanga bibagora gushira mu ngiro kuko ahanini yego baragenda bagasaba ifashanyo mu bindi bihugu biteye imbere cyangwa ingurane ahanini ukarayi kubwo bikomakomeye cyane usanga byokugwa bikagorana abo rero byo vuga ni nkuko usanga bamwe muri Afrika ariko barabivuga ko bakwiye kwanza kurya ikiremva kirasheko cyari byiza mugabo mu gihe hatari uburongozi bubereye nubwo usanga izafashanyo zitangwa imyaka n'ibindi zoguma ihera irengana ari uko izafashanyo zatanzwe zikoreshwa n'akagwi k'abantu bake ko unye akarura iwacu Burundi
uhereze icyumviro cyawe kugira duhakaryo batumire bakwishyure
ndazi ko mu Burundi iwacu ifashanyo zaratanzwe mu bibiri ngo bitari bike mugabo nkatugiye wubaza abantu tuyoboye mu bibiri imyaka n'iyindi gushika runo munsi kubaza ati mbega ifashanyo zagiye ziratangwa n'ibihugu bitunze harimo n'ingurane mwotwereka ibintu by'ukuri byaranguye no munsi naje guyo kwishimira kambye tuti ivyavuye mu mfashanyo ariko usanga amafaranga atanzwe azibwa n'abantu
bakareka abishure mu mwishure Faustin
kambere yavuga ati yafatiye kuki icyo afatira ko kandi nico naho buvuga ngo twaragije ibyo dukora yego twarabikoze mugabo afite abayifashira muri rusangi urabona iracyari inyuma mu byerekeye ubutunzi n'ibyo dushoyera hanze kandi iterambere ry'ibihugu ni kugira ayo mahinguriro nawe ugashorera ibintu hanze na cyane cyane bijya nawe wahinguye
barakoze batumire bacu na mugenzi wacu Fidel Nyongabo yaganira nabo kubijanye n'imfashanyo cyo byitwa imfashanyo muri Afrika aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio gatanu Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye.